Gahikire na shuma gisoro na higayo buhoro banyakizomuraro basibuza amahoro mu kitagata ndi kuzabutogota chatogota butogota chaya tukanta tera bimbiri na zatihihi abanyakihimba maniga orihihi naguruka nk'epungu nagwa muri kanungu banyiyaho busungu banyongere birungu karuhukira mu buriri bwa rukugiri basimire njiri nanye nti mukwaki
keeping on, call on a man, struggle, let's get it on. You never know, so just keep pushing on. Kubosha bebu hanga, you never let it down. Greeting,
Dabara Musa, mwela muli yo mutokwe. Dabara Musa,
turi okay.
Dabara Musa, mwela muli yo mutokwe. Dabara Musa,
everything is okay.
Dabara Musa, mwela muli yo mutokwe. Dabara Musa,
turi okay.
Dabara Musa, mwela muli yo mutokwe. Dabara Musa,
everything is okay.
Najika mukore yama teno kochi Hamani no mchiga ngugwe terachiga flow Jimo Heresi, eshabwe na karo Tuchikore bata, uribara Kwa kizire kemergwa, panyemera Kochi gambe, baba hokurara Oranda baho, wachitura mkuketura Chahwira chiruhura, banduhura Isha kabu senyi tendero kaboe hagati Chiga flow na boba jita hachati Nemas kumahati na hichire na kamwenje Zagwa zigweti muka uje ni mugenje
Keeping on, call on a man, struggle, let's get it on. You never know, so just keep pushing on. Kubosha bebu hanga, you never let it down. Greeting,
Dabara Musa, mwela muli yo mutokwe. Dabara Musa,
turi okay.
Dabara Musa, mwela muli yo mutokwe. Dabara Musa,
everything is okay.
Dabara Musa, mwela muli yo mutokwe. Dabara Musa,
turi okay.
Dabara Musa, mwela muli yo mutokwe. Dabara Musa,
everything is okay.
North, East, Central, Uganda. To the universe
Muchitagata, nikuza butogota Chatogota butogota Chaya tukanta tera bimbihi Na zatihihi, abanyakihimba maniga orihihi Naguruka nk'epungu nagwa muri kanungu Banyiyaho busungu banyongere birungu Karuhukira mu buriri bwa rukugiri Basimire njiri nanye nti mukwaki